Ed è News with America. Ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika tubibashikiriza imisi yose mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www akaburungu radio yacu voa.com. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kubw'icegeranyo cy'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe iterambere ku isi PNUD cyo mu mwaka w'2016 cyashyizwe ahabona muri uyu mwaka ugiye kurangira w'2017, Burundi buri mu bihugu bitatu bya mbere bikenye ku isi, mu gihe Abarundi babiri kuri batatu babayeho mu bukene bwinshi. Icyo cegeranyo cisunze ibintu bitari bike, harimo amafaranga abantu binjiza muri rusange ku mwaka, urugero rw'abana bashirwa amashure n'uburyo abantu bafise bwo gushobora kwivuza. Icegeranyo cha PNUD cerekanye ko hagati y'umwaka w'1990 n'umwaka w'2015 urugero rw'iterambere ku isi rwongerekanye cyane, yamara ko mu Burundi rwagumye ruri hasi. Leta y'u Burundi yahamagariye abegwa n'iterambere ry'abanyagihugu bose gufatira ku cegeranyo c'ishyirahamwe PNUD mu ntumbero yo guhindura ibintu. Mu gihe umwaka ugiye kurangira, ishyirahamwe PASEM rihamagarira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira bashike ku iterambere rirama. Ritegekanya gusohora ku munsi wa gatatu, ni ukuvuga ejo, icegeranyo caryo cy'uyu mwaka ku kugena ibintu byifashe mu Burundi ku bijyanye n'ubutunzi n'iterambere ry'abanyagihugu. Mu kiganiro muri sanga twatumiye umuyobozi w'ishyirahamwe PASEM, Faustin Ndikumana, tukaba tugira tuganire rero ku cegeranyo c'uyu mwaka c'ishyirahamwe ayoboye. Tutarandiranye, ndabaramukije Faustin.
Muraho neza.
Turaho, nowe nziza.
Yego, twese n'umwaka mushasha mwifurije Abarundi bose n'abandi banyagihugu bo ku isi bose.
Mwashobora kutubwira muri make ukugene ico cegeranyo mwagishize hamwe ibirimwo no kugene mubona ubutunzi n'iterambere ry'abanyagihugu byifashe?
Mu bisanzwe ibijanye n'iby'iterambere ngene babyifashe mu gihugu, uretse ico cegeranyo kirabanza kikaraba ingene ibintu byifashije bita bya etat des lieux, hanyuma umuntu agaheza agaca asubira akaraba ibintu biba byategereza gukora kumbura ibyo bituba bitakozwe byotumye ibintu biba byo kwisonunura. Hari umuntu agacaraba rero n'icokogwa ku buryo bwihuta. Nico gituma rero urabona nk'ico cegeranyo cishyirahamwe PNUD nyene kishyiraho Uburundi mu bihugu bitatu bya mbere bikenye ku isi, ndetse FMI yoyo ucita ko ari cyo cya nyuma mu cegeranyo cya FMI cy'2017. Ibyo rero bica bikunda kubonekera cyo bwa mbere kuri imwe bita umwimbu ku munyagihugu, umugihugu igihugu kirafise umwimbu cimbura bakaraba n'abanyagihugu bakati none kumwimbu kumunyagihugu turavyamwaye n'umunyagihugu murundi roveni PIB aronka umwimbu kumunyagihugu iyo rero niyo uburundi ufise munsi ya 300 no boye ko ngo muri afrika ho uburundi bwo bwa nyuma ufise munsi ya 300 mbere uravye nk'ibindi bihugu byo muri aka karere ko muri East African Community twaravye turatohoza mu ndoma gadusanga bose muri aka karere aba nko mu Rwanda muri Kenya muri Tanzania mu Uganda bose usanga barenza 600 urumva ni nk'incuro yikuvye nk'incuro kabiri ico rero cyerekana hama ngene bimwe by'umwimbo uyongera urabona naho nyine usanga muri bihugu biri nko kuri 6 ariko uburundi uravye ngene bigeze biracari hasi cyane hagati y'ubusa mbere na rimwe hanyuma kandi mbere yuko tuja muri izingwane nko muri za 2014 umwimbo wari uri nko kuri 4 kwijana ivyo rero bica ni ibintu bica byerekana ubushobozi buke byu hanyuma ivyerekeye ubukene muri rusangi ni nk'abarundi babiri kuri batatu ni uko ba 70% y'abarundi ubunya bari mu bukene umwe budasanzwe se de pauvreté musi ngira idolari rimwe na cyangwa idolari rimwe n'igice ku munsi ahora nta nk'akaro nuko nko mu mbere ya 92 abarundi barigeze kuba ahubwo abarundi bakenye ari ca gatatu ari 30% rero byarimviye mbereseje ubu ni 70% hanyuma
none witegereje witegereje n'ikiye cyatumye ivyo biharuro bisubira inyuma cyane uravye
bani ibiharugira bisubira inyuma urabona kugira igihugu gitembere nuko kiba kiza ubutunzi kama gifise hanyuma rero kikaca ciha imigambi cyita intumbero y'iterambere mbega mfise ubutunzi kama bwifashe gutya notegura guta umugambi nyawo ubona woshikana ku iterambere ry'igihugu no kuzamura abanyagihugu kugira ave mu bukene hanyuma rero gutumura uwo mugambi rero uvuga ati none usaba uburyo bungana gute uburyo bugaheza bukarondegwa nabwo rero burondegwa mu gihugu hanze y'igihugu hanyuma ugatura ati mbiga abawukora ni bande abawukora nuva rero suruse zimene urunde urafise abahinga bakwiye uzobakura he ubwa bufise urabaha agaciro ukaraba ngene ubashira mu bintu kugira bakore bari evaluwe bagira gute hanyuma rero agaca barabwe bya bindi rero bya bonne planification kuvuga yuko no gushira mu ngiro umugambi so bigenda bikurikira intumbero y'uta planification za budgetisation zigenda neza hanyuma ugacura aba kandi ikindi kintu gihambaye gikuru yuko atazi igiturire biguma viviziye izo ngendo zo kubishira mu ngiro kuko hari igiturire kiraye za ngendo ibyo bintu dushaka gushika ko usanga kenshi utabishikira izo rero nibyo tubona ahanini rero biba bitagurwana hamara hari ca nyamukuru muri rusangi rero gikomeye nico bita rero cohesion nationale mu gihugu mu gihugu cyo bita umwuka wa cohesion nationale muri politique ingendo bagwifashe kuko niwo ucugenda uratanga n'intumbero ku bindi n'imigenderanire uburundi bawufitaniye n'ibindi bihugu ni kibanza uburundi buronka muri mwe bita integration regionale imuva ngo uburundi buri East African Community cyangwa muri za komeza cyangwa n'ahandi ivyo rifatiye muri rusangi nivyo biheza bigatanga intumbero ibona kugira igihugu gishobore gutera imbere cyane
ni bihe mwashimikiye ko muri iyo raporo mwabonye bitagenda neza n'ivyo mubona byo tegezwa gukosorwa
urabona nk'ubu unyi bo turabona neza yuko nk'ubu unyi nk'ubu ntiturabona yuko haraba ico nokwita prise de conscience y'abantu b'abanyepolitike abarongo y'ihugu yo kumva yuko ubwa mbere situation iyi Burundi ime mu by'ubutunzi bitifashe neza kuko haraba bashaka kuvuga ati ibintu biriko biragenda igihugu cyo kiratera imbere iyo president consent abaje kuvuga ati burya turi nyuma paraporo y'abandi ahubwo dukore cyane kugira dushikira abandi tutabona ko kigihaza ikindi ni ntuzeyi no kugira president conscience no kwikumenya neza icyo bita potentialite ubutunzi kama Burundi bufise kugira tubuha agaciro habaye ibyo biyaya dufise warangije kuguma bubakamwo waraba hariyanye iby'ubutare ngene biko biratunganywa ivyerekeye uburimyi n'ubworozi donc vya tourisme bikirego ukabona ko ntituraba conscient y'ubutunzi kama dufise aya mazi ashobora kuduha umuyaga nk'ubudasanzwe ibyo urabona kumenga abantu baratsinzira hanyuma ikindi nuko rero twasanze na ya dokima y'intumbero igihugu gifatirako kugira gishikira iterambere ubu ntirikirategurwa neza kwa roho ziya za CSRP zaraheze nta kindi gitabo cyashije gutegurwa icyitwa ngo Vision 2025 nibagiyikorera ko ngo ubone bari kubaracereka abantu ibirimo urumva niho kucusanga umengo ubu unyi mu buzima bwa misozi igihugu ntikiriha intumbero maze ko niyo ntumbero itari kiraboneka ngo abantu bose bayumve kumwe icyo bita icyo bita intumbero vision di development abantu bose bapartajije kuva hejuru gushika hasi hacaba hagahaza hanyuma rero iby'uburyo navyo urabona imigenderanire y'u Burundi n'ibihugu bidufasha ratitutse kandi muri ibyo bihugu hava amahera menshi cyane Burundi bwari bwagira igihe bushobora kuronka ubundi buryo bwo kuronka amahera adaciye muri aya cya mu by'imigenderanire n'ibyo bihugu bijanye ni akordo Cotonou n'ijyantuze ntuze declaration de Paris yerekana ingene ibihugu bifashanya muri rusange urumva igihe utaba wariteguye amahera agiye ntucuronka yandi asha yasubire ugasanga rero upreferi kuvuga ati imigambi ndayihevye nta kundi reka tugire ivyo kwa umunsi ku munsi turabimwe twobaho mugabo ya migambi yozamuye uburyo bwabuze nibere bica bizera ugasanga amadovize arakenye ugasanga ibintu biriko birasubira inyuma ugasanga iby'agashomeri biriko birongera mu rwaruka kubera imigambi itagumye igwira ku munsi ku munsi nkoheje ubundi harasohoye iki cegeranyo cerekana ko iby'agashomeri mu rwaruka ari kanini kuko 65% y'urwaruka mu hagati mu gogo muri bujugo bwo mu bisagara biri mu gashomeri 55% nabwo mu bisagara mu gashomeri hanyuma n'ere by'umwuka navuga binahera ko kohezo nationale urabona n'ubu uyu mwaka uheze bimwe twari kwari kwati by'ibiganiro byo kugira abarundi basubize hamwe
nivyo nashaka kubabaza ko nivyo nashaka kubabaza ko umuntu
hajemari gasorobo
igihugu gitera imbere
turiko turagira wa muvuduko nk'uw'ibindi bihugu
kugira igihugu gitera imbere icyo aricyo cyose bisaba icyo cyuka cya politike kiba kimeze neza mu gihugu kugira imitahe ishobore no kuza nagomba kubabaza iby'imitahe mubona byifashe gute na n'ivyerekeye politique
ibyi
imitahe y'abanyamahanga yo biza mu gihugu ubona ifashe guturavye politique
urumva urabona nyene izo by'imitahe ico bita investment direct étranger iyo izongwane nyeza afite bazi kihari nabijyane ko ndavuga by'intwari bere ibyo kuntu kumbura iby'ubutungane ibya korivisiyo ngene babikora ijo gatya kazi na muntu birakunda kubera inzitizi na cyane cyane ko n'ubu bitama infrastructure aya ma infrastructure y'umuyaga nkuba ura ni muke cyane ni muke gusa nta muntu rero akunda kuvuga ati njanye mutaha ahantu by'umuyaga nkuba bitameze neza ibyerekeye iby'amabarabara n'ibiki muri bukambere neza yuko ejo bundi bigeze gutanguza ico bavuze ngo kibe nka zone economique speciale aha mu Burundi bana baratanguje n'ubu nta kirashobora gukorwa imitahe nyene igihugu kibanza gushyira icyo bita les infrastructures ibikorwa nyamukuru bya leta binini bicira inzira abo bandi nyene by'amabanki ngene bimeze amabanki ayo madovize nyene mbega uzanye mutahe warashobora kuzosubiza inyuma inyungu yiwe mu madovize iyo bitangwe kuri kuza rero bihara tuba tuti harya hari ingona turetse ubu mukwa politike nawe n'uko uvuga tuti kirya gihugu mu gihe rero cohesion itari kiraboneka neza baguma bishyira amatini igihugu wasanga umutekano usubiye guhunga abantu umwanya wari wose kubera bavuga bati la stabilite politike ntiturayibona neza haracarimo igipfungu rero n'ibintu bikunda kugira gutitura iyo byo by'imitahe yinjira mu gihugu n'iby'ubutungane rero la justice ejo bundi umushikiranganji w'ubutungane yarakoranije inama igitega bavuga ngo ni justice ngo pour service development economique haravuze ingamba zimwe zikorerwa ko tuzoburaba bari twatumiwe kandi twararungitse abaja kuturabira inyamara kumana twarabonye igihambaye nuko ya marekomandasi yabaye ishobora kuyashira mu ngiro
urakoze
bishobora gutuma mutahe wiyongera
reka
nkajya ku isoko na cyo santara ya kizumbura aha ibona nkajya avuga ati hadoze imitahe normal ari gihugu imitahe iguma yinjira ari myinshi ntitwomaze nk'isoko rya marché central yarahiye muri 2013 tukamara imyaka ine itanu atakindi kintu kiraza ngo tubone
reka tubandanye tuce ku mirongo ya telefone dufise Samuel uratwumva
alo
uratwumva
turabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Ni kwa Kwizera Imana Samuel ndabamugaye ndi Bujumbura.
Ufise ikibazo canke icyumviro?
Kimwe n'ikibazo yinde n'intererano. Nagira mbaze ndabara manje kwifuriza umunsi mukuru wa Noheli mwiza n'umwaka mushasha mwiza ekipe ya Voix d'Amérique mwese.
Murakoze namwe.
Hamwe n'umutumire nyene nyakubahwa Faustin Ndikumana.
Arabumva.
Murakoze namwe.
Nanje murakoze. Bwa mbere nagira ndaba intererano nagira mbere ku ntererano mvuguku. Dusanzwe tuzi ko ishyirahamwe Force musanzwe muhurikiyemo
ni parseme
mu murongo w'ishami parseme mvuze ati nk'ishami gifate ko muri rujya runani rw'amashyirahamwe aharukiye muri Force namwe muhurikiyemo mwebwe nka parseme mwakiye mugenda nimwe mwaheruka mu ibyo biganiro bya Holy Arusha tukaba tuzi ko intumbero nyamukuru ya parseme je sanzwe n'umunywanyi wanyu kuva kera naho niyo n'amaproje amwe twakoranye na parseme nyene ko cyane cyane mushyira imbere ikibazo cy'ubutunzi mbega mushobora kutubwira muri make kuntu mwagiye muhagarariye abarundi isinzi birimo aterukiye na cyane cyane ukuntu igihugu cyovamo iyikawo irimo ingwana y'ubutunzi ukuntu yaba muri opozisiyo cyangwa muri leta bukoroshe imitima hanyuma ibihano igihugu cyafatiwe bikagabanuka ko murabona yuko hamwe byo guko biri ibintu byarenze urugero
kabisa
intererano
amafisa akabazo
ikigira kabiri nacyo ni ikibazo nagira ndamubaze kiramwe parseme bura tranche navuga dufate nka semestre ishobora kuba ari nk'iy'umwaka cyangwa y'imyaka ibiri rihora risohora icyegeranyo cyangwa raporo y'ukuntu ubutunzi bwifashe kandi bugaca ritanga na solution y'ukuntu igihugu cyoshobora gukora ibintu bimwe bimwe bikagenda neza ahantu bamwe biragenda nabi ariko ubu ntiduherutse kubona risohora ayo maraporo menge raporo nyuma generuka kubona niyo mu mwaka uheze muri 2016 ndagirambaze ko nkumbure izo raporo zose zimwe zirategurwa
reka bishure mu mwishure Faustin.
Yego ubwandre hoho njyana uko atakurikiye ubundi dukunda kubigira ku mezi atandatu kandi ndibuka yuko mu mpera gihe mu kwezi kwa gatandatu bihurana nuko tugira duhimbaza intahe y'ukwikukira twarashikirije kabisa ibyo bintu ndabyibuka n'ubu rero mu kwezi kw'icumi na kabiri dushikiriza iyindi raporo ko turafata ko amezi atandatu ariyo twiyumvira ko ibintu biba bihari ndi musanga turabe ku bintu byifashe tukaraba ko no mu nyinshi tuba turi ko twaratanze ko zokorerwa kugira igihugu kizamuke twaraba yuko hari ziriko zirajya mu ngiro cyangwa ziriko ziracebwa twaba tubwira uko amezi atandatu rero kuko ateza arakurikira nk'ubunyi tuzobisohora hanyuma dusubire no mu kwezi kwa gatandatu ngira ku mwaka w'2018 tunaretse rero n'ibyo hano nibyo turagira iminsi yo mikenshi iyo hari cyabonetse mu gisata kimwe kimwe kanaka twashobora kugikorera ko nk'ejo bundi igihe duhimbaje iminsi yo kurwanya ubukene mu kw'icumi do 17 Oktobre twarasohoye ingene ubukene byifashe mu gihugu kandi hacagaruka mu ivyo nyene kuba twa turekana mbega ubukene gifashe gute bugwanyijwe gute kandi twarabikoreye ko n'amakonferanse dopese menshi n'ibintu by'izandiko turazisohora ngira nuko batashoboye gukurikira icyo nitwubyihara ko kandi ico tujejwe mu buzima bwacu bwa misi yose hanyuma ku vyerekeye kirya ca mbere yavuze nshimenyesha nke paraseme ryaraserutse kandi batanga impanuro zashimwe n'abari mu biganiro mbere batari bake n'abandi kuko turiko turerekana inyishu tutariko turashaka kuvuga ngo dukunda ibicaye dukunda inyishu muri rusange ku bibazo by'igihugu haba mu butunzi haba mu by'intwari ibere no muri politiki kuko mu bisanzwe by'igihugu kigira inkingi zitatu hari inkingi ya politiki ya cohesion nationale turafite impanuro twatanze n'ibi byerekeye rero ubuzima bw'intwari ibere bwa misi yose by'ubutungane kurwanya igiturire mu kurwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta n'iby'agateye akazi na muntu turagize ibyo bihanuro tuba turabaye n'iby'ubutunzi rero bica bizana na rero n'iby'imibano ingene byifashe aho hose rero turafise icegeranyo twatanze kandi carasohotse kandi abo twahura bose nabona barashimye ibyo twashikirije nibadara yuko rero tutadotezura gutangiza mpanuro kuko guhanura kwerekana inzira zishobora gufatirwa ko nakazi gakomeye cyane muri ibi cyane cyane byo kurongora igihugu kuba bararagitwe igihugu barakenera izo mpanuro ziva muri benshi nayo zikashobora kubafasha mu ngingo bafata.
Reka dufise kandi Etienne ku telefone. Etienne uratwumva?
Ekomenda mumva cyane murakomeye kuzijya Amerika.
Turakomeye ushaka kutubwira irindi zina naho uhamagaye utumbereye?
Bikabura Etienne.
Uhamagaye urihe?
Umurumonge.
Ufise ikibazo cyangwa intererano?
Ekomeye intererano n'ikibazo mbaza uwo mutumire. Turabona ngaha mu Burundi niwe wenyine ashyira imbere ibi bintu by'ibiturire, ni wenyine yubahutse akabona yuko ashobora kuvugira ibintu bitagira neza mu Burundi twadupimye cyane. Hama turabona ibintu basohora kenshi ni ukuri ikomera agerageza agasohora mugabo ntitubona umusaruro bivamwo. Tubona yuko ikome nk'uko avuga ati gukangura Abarundi bagahindura ingendo, urabona yuko ibyegeranyo ahora asohora kenshi kenshi ni ukuri abantu ari ku butegetsi benshi ntakunda kubihindura umengo ni ubuterere ntuzeye. Sinzi rero ukuntu wagiye kubigenza akazobandanya ahimiriza uko nyene, kandi tubona yuko nubwo wabana yahimiriza yuko ibintu bizohinduka kuko uri kwaraba nabo nyine ibintu by'ibiturire arabivuga yuko Diamond igihugu urabona ibintu by'ibintu by'amasoko ya leta kaza mu munsi urabona ibintu by'ibitare byose biriko birika cyane cyo birimo none nikume weza ku masimbera ubona ibintu byose ikahehe kandi abona nabo abyita kenshi bacabitaho babifata nk'ibeye babireka
reka bishure
ama ikintu kumusaba ni uko atoreka yobandanya kugira ngo Uburundi buzamuke shomeri buri mu Burundi abashene bibagiranywe mugabo isomya shosho a mu Burundi bishe kwibombe imize guturika umisi ijya kuko iko araba ibintu baguma bahindagura mu masenyema ibintu baguma bagirane ibi byose bizobakorako kuko hajye ntasizana kandi ntasizana kandi ntasizana abanda mumusabye nawe nyene ivyo bintu. Alo
we muheraheza abishure
kome ibi bintu by'intuzeye by'amasoko ubona ko biguma bitangwa mu ntuzeye ndaga bashaka kumubaza yuko we kariko arakurikirana ibintu byo icyo cyegeranyo yasohoye ifite uburemere bungana iki ushegeranyo yasohoye
reka bishure reka bishure
murakoze cyane
murakoze mu mwishure.
Ati guhimiriza rero guhimiriza umuntu byiza kwa Marika arahimiriza ego tugahimiriza kuko hariho uwo gasigaramu hagafasha guhindura hari n'ababishima bakabifatirako. Urumva rero iyo umuntu ahanura societe igihugu tashobora guhagarika ni nk'ababo ndabaguma bavuga bati bati bapati n'abapastori yaba bavuga bati abakristu baguma bacumura buci bugara amashengero ati aho twakavugiye abantu baguma bacumura atabwo tuhebe ntidushobora guhagarika ahubwo tugiye kubandanya kuko ibi birakenerwa yuko kuko dabori bifasha ibintu bibiri nuko abo bihindura nuko rimwe rimwe nabo tuko turaganira n'abandi gufata ingingo bamwe bayifatirako kandi nuko tubona yuko naha abantu bose bosamarira politike bakareko ariko baragira ibitariko barateza imbere igihugu hoguma ini dinamike novuga hoguma umugwi w'ivyumviro ugumusokoroka ugwaruka n'abandi abashaka gukiza bakaronka aho bafatira uwo muco rutegeza kwamaho kabisa kuko uko bigenda kose conscience yo kugira igihugu ishobore kubogoka yama mu bantu bitari kubira ko guno munsi bishobora gukogwa ejo. Nibaza yuko rero ahubwo uwo muco tutureka kuko abahanuzi bamyeho na kera abahanuzi barahanura abami barashobora kubikurikiza cyangwa ntibabikurikize mugabo iryo jwi ryo gusemerera ryo guhanura ritegeza kwamaho niryo rikiza igihugu nibo batuma n'abandi bashaka kugira ibyo bafatira kugira bagorore bashobore kubikora aho rezo zobane ndashora gucika inkokora hanyi kindi mvuga nyene nuko arava yavuze ati ibya masoko ya leta ni biki yego turakonsata neza cyane yuko imigambi yose ari yarafashwe mu ngamba ziheze mu manama yakozwe mu minsi iheze yo kugwanya igiturire n'ibya masoko ya leta no gusesagura amatungo ya turabona yuko itabandanije bijya mu ngiro hanyuma ikindi kibaje rero tubona nuko uyu mwuka wa politiki usamaza abantu uratuba benshi bikika mu kiza ugasanga ahubwo ibyo kunyonora amatungo y'igihugu biriko biraba cyane by'imonogoza atacamira kubera abantu babana ngo basamariye politiki gusa iyo migambi itari kira jambo ndiyo nukuri tuko turahatakariza ibintu byinshi izo turayibona mugabo natwe icyo tujeje ni byo duko tutangura gusemerera nyine muri no minsi tugira dukiburi tuhereke yuko yatagikoze igihugu gishobora kuja mu kaga cyane urumva narone n'umugambi twatanguje muri ibi twatanguje nuko turiko turukora amakomina mwamwe yo guhimiriza n'ibijanye mu rwaruka turabiye ku rwego rw'igihugu no kuraba mu makomini nyene bimeze kuko urabona ikomine naho ariyo shingiro giterambere turabona neza ikomine ingene bayifata kugira ite kwishengera iterambere mbi yubwiza kubisa gute
reka turabigaruka ko
bifatira ku kugwaruka goma kwa makomini ushaka gufasha gute hari ibintu tubona bikiri mu mwijima mugabo tugiye gufasha gose kugira nubwo
gwakize kuvuzago reka turabigaruka ko
umwizero
Innocent araduteye akamo nawe Innocent uratwumva mwotubwirira indi zina naho mpamagaye muri
yego ni twandiwe mana Innocent kabandi mu Kanyosha
ufise akabazo cyangwa icyumviro
mwamwe n'icyo yumviro
ehe mubaze
eko yafuze kareshya mutanze n'ishejwe guhindura ibendo n'ibintu nga mu Burundi jewe nkaba mbona ibintu nga mu Burundi ubukene butera ari bwinshi kandi n'ibintu bitera bitsinda none bo kure iki kugira ibintu bisimbuke ko mbona ibintu mu masoko bitera bituka kirakanya kandi tukabona ibintu mu masoko byabaye ndazi ama nkabasaba yuko bogerageza bakakingira n'agatsira k'abantu hano mu mabarabara mbona agahonyangwa kenshi na kenshi bakagira yuko nk'uyu mwaka wa 2017 kuvuyemo 2018 nabo batorere n'ikibazo cy'abana aho mu mabarabara kugira nabo bakingirwe kuko barahohoterwa cyane nko mu ijoro ako niko kibazo nari ifite
reka bishure mu mwishure Faustin
ego aravuze ati biciro bizimba bitera bizimba biduga ego twarayibonye mbere no mu cegeranyo cha FM giheruka gusohoka bito ikiganyo cha Istanbul giheruka gusohoka
Istanbul kuba tabizi ni iki
Istanbul iyo mu Burundi twarabonye nko kubijanye na inflation alimentaire ko yuko birarenga 200% ni byinshi cyane kandi tuzi neza yuko mu Burundi abarundi benshi ibyo basuma bakoresha mu mabije yabo usanga ari bifungurwa burya rero inflation alimentaire yabaye nini ibitunye ubuzima buzimba cyane muri rusange kuko usanga hagati ya 70% na 80% y'amabije de menage ajya mu bijanye no gufungura kwata turaba rero ucukorera ku bitume byo biciro biduga mu bisanzwe mu byo tugize imisi tugira ko bankete twabwe twasanze ibiciro mu biduga dabor umwimbo muke iyo mwimbo baye muke w'ibiribwa no mu bindi bisata ibiciro bica biduga urumva hanyuma ikindi nuko kudo production ku bintu byinshi donc ibyo ibikoresha kugira bya bidanaza tubironke kenshi urabona nabyo birabyaraduze ni ibintu by'ibitoro ubona bikunda kubura cyangwa uyu muyaga nkuba urazi ejo bundi umuyaga nkuba y'electricité kuba duze cyane ha abantu bakuru dukora duto dutabasikesha ibintu ibyo byose rero bice bigenda bikaja ku giciro ikindi naye amadovize agoye kuboneka amadovize urumva uravye amadovize twaronka idorari 1500 mu minsi iheze ugasanga umugwiza atungaza kurirondera hafi ku 2700 cyane 1600 ni hanze shuro zibiri bidana zore akura hanza cabizana bizimbye kora yabirondeye ku madoviza zimbye abizanye ko mategeza kuronka yanyu guca biduza ikindi ni bitubona by'amataxi atozwa hamwe hanga bakaka ibintu byinshi bidaciye mu mategeko batoza mu gihugu atsanga abakomeresa ariko barabikora ko canka wese ashondera gushira ko ibyo yatanze n'igiturire rero igiture kiyo kiratiko kiratumye ibintu biduga kuko tugize imiti tubona ho masoko ya leta bari kwatanga amasoko ya leta hakuraba guhiso kujya umuntu yatanze kugiciro gitoyi kugira bivuna abanyagihugu kubera inyungu zamwe bamwe zo kunyuruza amatungo y'igihugu mujanye n'amasoko bacha bafata nk'umuntu yavuze igiciro kinini kubera ku muri byazotanga za service bazaniye abanyagihugu ziza zizimbi iyo se n'ibintu turiko turabona kare tugiye guhagurukira tukabyerekana hanyuma rero ibyo rero n'ibyo tugiye gukora kugira tumvise yuko bibandanije gutyo ubuzanganya bw'ubugiye kuba kwanka cyane gose kandi bwanse rero ye bica bigwanije yavuze rero by'abana bo mwibarabara ni by'abana nyende bahiba amashuri kubera ubukene kudafungura ko mu byegeranyo bero gusohoka 60% y'abana bari muri malnutrition idasanzwe nico gituma rero umwana atafunguye haja ku ishuri ababyeyi nabo barabuze uburyo baca badebukigura
tubandanye
amikora atera gabanuka ugatusanga rero cyakiza cy'abana umwe bari kibandanse nayo mashiramwe yene rwasanga ntashobye kugitorera inyishu yonyene kubera dinamiki nationale kugikura mu ntari kugira iraronka ingovu n'ubushobozi
reka tubandanye dufise kandi Sylvestre uratwumva Sylvestre uratwumva eh watubwira irindi zina naho hamagaye uri
ego no babira izina jewe ni Francis namagaye Sylvestre nkaba ninda mu gatumba
mu Burundi
ego mu Burundi
ufise akabazo canke icyumviro terera
ego ufise akabazo kafatanye n'icyumviro terera uko mwadutumiri ya wabahinga ngo badusibajejwe guhanura kugira ngo Burundi bahindure ingendo ariko bashike ku iterambere
ndabumva mubandanye
ku biganiro byabaye Arusha ngira ngo bagiye baserukira abarundi atabo bahengamiye nagira abatubarire ikintu nyamukuru bafatiye kubavuga kizokorwa ahampande y'impanuro kugira ngo cyane cyane ubukene buboneka ubu munsi mu Burundi bushobore guhagarara aho ntanga akarorero ku bushomeri bona bwabaye indasa mu Burundi turaze nk'abamara amashuri nyine bangana kumwaka kumwaka ndafite amakenga ko baje kugira ngo mbemere 20 naho atakintu bashobora kuba bohindura
reka bishure
nagira ngo bambarize ikintu cokorwa ubu nyine kugira ngo bahagarike ubwo bushomeri mu Burundi murakoze
murakoze reka abishure mu mwishure Faustin
ngira no bwa yuko ibyo kokorwa nyene byuba byinshi gusa nuko icyoko kwa cambere coco ategeza kwa kumuka wa politike mwiza kwezi ibyo bikabanza bikava mu nzira ikindi gishoboka nuko dutegeza gutegura wa mugambi w'iterambere navuga ufatiwe ku ngora neza abanyagihugu zamenyekanye ico bita approche participative ikindi nuko uburyo butegeza kurondera bukaboneka no mu gihugu cyari cyo cyangwa mu muryango urumudanda bifashira kwaka ingurana ajya ngugire project y'ukwiteza imbere ntibikunda naho uba ugira gute utaronka kadeni ngo witeze imbere udanane no mu gihugu nuko gihugu gitashobora kuronka amahera kugira citeze imbere kiyakure hanze nibikunda naganda kugira mbere meme yuko nibigo byose byo kwisama leta yo kwisi yose araza kuco bita marché finance murabizi namahera batweza kwaka kwingurane iyo bakeneye kugira abame kwateza imbere abanyagihugu babo hamwe abanyagihugu bamaze guteza imbere imigambi myinshi bagateza ugasanga bashuri rya deni kwera amataxa amayempaca yiyongera ruvinza abanyagihugu zikiyongera shifu d'affaires yiyongera kuko bashobora kugura ari benshi consommation ekonomika kumiduga murabona mu Burundi iyo marché finance ntayo dufise ntani hari nga ndani dushaka kuja ku exterieur hanze tutegeza gusubira hamwe rero muri ya context ya declaration de Paris ndabisubiremo imwe ibihugu biri fragile nk'u Burundi bikenye bicamo kugira bishikira imitahe n'ibindi bihubira ibyo byo muyaga nkuba bishobore kuboneka abana abajene bashobore kugira kugira ico bishize ico bashitse ni bire kandi cyo dufata ni bya promotion de secteur privé gushiraho irya iyo climat nziza yabwiza tunga nita mafasilitire bikabaho akaba nk'ikigega cushi ikigega kiboneka twanye tubivuga tuti création d'emploi de société des initiatives entrepreneuriales des jeunes n'ugushira ikigega cushi kikira imigambi y'ugwaruka ibyo byose ryo twica bakabiraba hanyuma n'amafaranga ya leta akoreshwa n'ibyo bita bonne gestion des finances publiques atuma amahera leta ikoresha akoreshwa mu gushira mu ngiro imigambi yanditse atari ya gestion budgétaire yo kumunsi kumunsi usanga atayihuriye n'imigambi yanditswe mu bitabo
kuko
turabibona rero ni ibintu byinshi tugufatira ko mugabo igihambaye n'uko ibyo bigaba bijaho hanyuma kugusha kwa politiki kuko izi ngorane kama ziriko ziragaruka kurabona urundi bwanyu buja mu ngorane za politiki bivusubiza nyuma zibuzingamika hatabaye ugushaka mu banye politiki abarongo y'igihugu imigambi ko butere canke no muri opozisiyo bakumva yuko inyungu zaba ari kubona igihugu cy'u Burundi cisununuye kiboneka cifashe cubashwe bakabona bakunda kubona inyungu zabo ibyo bica bitubyamika bikatuzingamika
reka tubandanye radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga
Sasa sikuku imeanza
tutaimba tutacheza
kwa furaha mwaka mpya wakati umefika dunia nzima twasherekea mwaka mpya kila sehemu ni shamu shamu lazima mwenye ushikwe na hamu tizama watu wamepiga pamba
za kila aina na wamependeza sana
Nikula kunywa na kujichana usiku hadi mchana Asante Mungu Baba twakushukuru Asante Baba wetu uliye mkuu Mwaka umekwisha
tumeanza mwaka mpya
Tumeanza mwaka mpya
Mwaka mpya mambo mapya
Happy New Year
New Year Bonane
Happy New
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turi kumwe n'umuyobozi w'ishyirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ivyimviro n'ingendo kugira abashike kwiterambere rirama iryo shyirahamwe rikaba ritegekanya gusohora ejo ku munsi wa gatatu icyegeranyo cyacyo cy'uwo mwaka ku kugena ibintu byifashe mu Burundi mu byereke butunzi n'iterambere ry'abanyagihugu Faustin hari kuntu ari kuravuga ku byereke iterambere ry'amakomune na bakiri bato ugwaruka ruba ruba muri ayo makomine mucegeranyo cyanyu nibihe mu musaba mushira imbere kugira ngo amakomine atere imbere n'abanyagihugu n'ugwaruka baronke nk'akazi mu biteza imbere n'igihugu cyose
ubwa mbere hoho decentralization kiba ari ikintu cyiza gose mugabo iyo kidakozwe neza ingaruka nikunda kubona kurabona baravuga bati komine ribihangiro cyo gatwe mbere no n'iyo komine kugira ibihangiro ikenera gukorera ku mastandard ameze gute mbega abategeza kwirongora bigenda gute mbega abategeza gutunganya imigambi iterambere muri iyo commune bafise ubuhinga bumeze gute ubumenyi bumeze gute mbega ico two kwita secteur privé local ariko inzugiye kwinjita ko cyane secteur privé local ni commune yo duga gute bo bari bande baje muri iyo secteur privé bo kwiyorganiza gute bushikiriza gute ibyo bakeneye kugira aho bari bashobore kwiteza imbere ni ikintu gihambaye rero kuko ufata ubwo buzima bw'ikomini komini ishobora kuvuga ngo ringwa irigenga iguma muri ya komini mengo ni rae ni iki hanyuma kandi amakomine bijya bavuga ngo amafaranga amakomine bayahereza zijya miliyoni 500 zo kwigwa neza zikaja mu migambi irashe ijeje gufata iyo komini na cyane cyane bakara yuko ku rugero ikomini ibikeneye kumenya ibikeneye gushikako bijanye n'imigambi bashikirije n'amahera akenewe rero kandi amahera ashobora no gutangana kubera amakomine ntanganya ubushobozi bwahageza iyi komine rero yogira iyotonomi cyane hanyuma ikaronka abahinga ikakontorwa neza hanyuma ikanashobora kwerekana lestandare ati secteur privé local mbega urbanisation ikomine ugendera duga gute n'ikintu ushaka gutera kwa kamucyo komine cyo bita statistique za komine ikomine kwe kutwatura imenya statistique ni vyikeneye ni kintu gihambaye cyane ntushobora kuzura gukorera ku mirimo y'iterambere uvugira mu gihwi uvugira ngo twarubatse amashuri angana gutya utagenda ukavuga ati no twubatse amashuri angana gutya dushaka amashuri angana gutya kuko muri komine kanaka hari abanyeshuri bangana gutya ku isare do classe bita utandere par isare do classe ukavuga tuti ntaba mbwe tutaragishikira icyo ntiturashikira umugambi twifuza kubishikira gutya haca kintu uburyo bungana gutya rero bigumye mu gihe wa statistique communale zihari ikomine wagize igihangiro giterambere haba hakira gahazi n'amabezwere ryo komine kenera n'ubikura yamenya muri rusange neza hanyuma tuba dusaba yuko abakozi bo hejuru abo bita bo madiso centrale badaca bashaka kujena cyane ibikorerwa mu makomini nk'uko umenya ngo bagumashaka kubikuramo inyungu ku ruhara rwabo hanyuma bagashaka yimiriza ko n'ugwaruka rushobora gukorera muri ayo makomini igihe iyo secteur privé local tugiye guhimiriza ko yuzuye iraboneka yotuma n'abana n'abanyeshuri bavuga tuti kumbe hagiye haraboneka utwo infrastructure yo ni local tugashobora byotuma bavuga ati naha twuhakorera imigambi imwe
reka tubandanye
hose rakabane ko ategeza gusandarira Bujumbura canke he ni ibintu rebe nivyo dufatiye ku byo twabonye ahandi bita strategic development local tugiye gufatira ko kugira duhimirize ubu barashobora kuvuga ati commune yabaye ya mbere yabaye ya nyuma bo mugabo murashobora imwe irashobora kuba iya mbere iyindi kabi ya nyuma mugabo le standard zemewe atari nk'izi fisi
reka tubandanye
ibintu byo kuraba kandi niyo classe bagira bagatandukanya le commune urbaine n'amakomine rirane nshobora gukasa commune nka Gitega na commune Ngozi ngo uyikasa hamwe na commune
Cyangugu reka tubandanye ikiganiro
reka
tubandanye tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Elize Elize uratwumva
yego ndabumva
mwo tubwira irindi zina naho magaye mutumbeye
Bizimana ndi muri Zambia
muri Zambia watubwira ufise kibazo canke intererano
nagomba mbaze kubijanye n'ugwaruka ko bavuga ko bariko bategura iterambere ko n'ugwaruka nago bariko bararutegurira kazoze
reka abishure mu mwishure Faustin
ugwaruka ubwa mbere hoho dutegeza kubanza kuronka inyigisho zikwiye ico bita formation ni izo nyigisho rero bya bita education mu ishuri ni cyama twagacuruka ni inyigisho zijanye n'ingene gwa fronta iby'ubuzima no kwa inyigisho zijanye n'ingene les valeurs umuntu abafite kugira tunganye imigambi burya ico bita les valeurs umuntu abafite kugira ashobore kurisisa mu mugambi wari wo wose ico bita les valeurs qui rendent un citoyen libre nuko kwigisha ugwaruka muco twita ico bita la notion de citoyen libre turamaze kubikwa mu makonferansi amwamwe duhura n'ugwaruka mwe bw'amashuri kaminuza dushaka no kuja mu gwaruka go hasi kindi rero nibiduvuga tuti dukugira pedwa yuko ivyo bigega by'ugwaruka bifasha ugwaruka bikavuka hama abanyaga ugwaruka tukashitugutu tugoroganiza mu mashira hamwe kugira zarafeza entendre leur voix no mu commune turifuza gushikaho ugwaruka rwo mu commune kanaka rushobora kubwira abajeje intwara ati twe twifuza yuko dufashwa gutya muri no migambi y'iwacu kwifuza yuko mwudukorera ibi kugira twiteze imbere kubera rwamenye ubumenyi bwinshi bwamenye ibikorerwa handi rukabifasha rukabisaba ariko nyine ariko gwaruka hanyuma twebwe twa turiko turarushigikira nko muri amashyira hamwe iwacu tukarwama hafi tugwereka no gusa duhimiriza rero leta n'abategetsi kugira environment disaster ikomere ndabyo disaster ikomeza nuko bagwanya igituri cyane kuko iyo abantu environment disaster y'abantu badahayanwa atakite de meilleur kite de competition ihari aho urumva rero nagwaruka cyo kwatse niyo ubaye wa mbere cyane ukaba ukaje imbere barakuzungura kubera igiturire kubera iyo wamuka kubera imigambo urimo ibyo rero birakunda kuvuna inkokora ugwaruka aho no guhimiriza kuko yabajeje intwara kamenya yuko batokwihariza byose ngo bagire gutwa kugejwa intwara no gucafata imigambi yose iteramiro ngo bariyo bayikorera bakashita ngo ni secrétaire privé ngabiri biyeze
tukiri ku rugo gwaruka
turatoko turabisansibiriza kugira twari kwari cyo hinduka
turi ku rugo gwaruka ugwaruka niko kazoza k'ibihugu byose mu bice byose mu ntaraba hateye imbere ku isi byafatiye ku bantu bakiri bato gwaruka ko nibo babari kazoza kubijanye n'iterambere abanyepolitike mu bihugu byateye imbere ugwaruka baruha ikibanza gikomeye mukuru uburyo bwo gushobora kuronka uburyo bukwiye bwo kuzofasha ibyo bihugu kubandanya bitera imbere umuntu aravye muri Afrika se ku bintu byifashe kandi birababaje kubera Afrika ibice 65% ku ijana niba ntihenze by'abanyafrika bari munsi y'imyaka 25 dufise ugwaruka cyane akarere kari très jeune ariko ugo gwaruka niyo ruhejeje amashuri ntiruronka akazi cyane rugakoreshwa n'abanyepolitike mu nzira mbi turabonye abantu birirwa bariyita mu minwe y'imigwi y'inkozi z'ikibi barondera kuja iburaya barondera kuja mu mahanga kubera ata bataronkejwe uburyo n'akazi mu bihugu babamwe muri Afrika niki hemwe mubona ku birerekeye cyo shobora gukogwa kugira ubwo gwaruka ruhabwe ubwo buryo rureke guherengetera kandi ari gwakazoza
aba na cyane cyane abarongo ibihugu bya Afrika ico bitari leadership Africa ni ikintu gihambaye je ndambaga yuko abategetsi ba Afrika bakwiye kwikubita gashyi bakaraba igituma iyi kontina yacu ariyo kontina yufise ubutunzi kama bwinshi kazoza kenshi wo niveau de marché ari hiri mugabo rabo gwaruka rugasanzara ukirukiburaya rukaje kwesha ibyo twabonye je bundi z'akamara amaza muri Libya ugasanga ariko bakonera muri za Mediterranee hari hakwiye kuba ive de constante leadership Afrika je ya masomo ya New Africa me yama yabaye ugasanga abategetsi bahura ko amamisa amamese yo kuhasayangana ntibeje kwibazo nyabyo ico niyo andika pe nini nejo bundi wa muhinga yitwa Ibrahim akunda kugira ivyantuze ivyerekeye ivya development aravuze ati ikintu ca mbere Afrika igowe ko nico bita leadership politique yabo itumi bihugu vyama mundyane ibihugu bikama mu ntwaro zitabereye ubusuma ibiturire amasoko gatangwa nabi akagira gute kubera bamwe baba bifuza inyungu zabo nico gituma wabona nk'ibihugu byuzuranye ubutare ugasanga ibyo bihugu biri mu bukene budasanzwe heje ubundi umuntu arabigo cangura ubukene gifise angura na petrol ifise mbwabage n'ugatusa nk'amasosiyete yose yatwara yakomakomeye igihugu yatwarwa n'abana b'umukuru w'igihugu ugasanga ibya leta bitwarwa n'abarama b'amakuru b'umukuru w'igihugu inkaho muri angura ni henshi za Nigeria hose ni henshi za Kongo hafi uravye ibintu ngene byifashe turakwiye kubita gashiko na kamara maze par contre agaserekana ibihugu biriko biratera imbere ugasanga ibihugu biriko biratera imbere suko bifise ya mamine nuko ifise bwa gutunze kamwe no gusumbya ibintu ugasanga ibihagaze ku ntwari ibereye no gutunganya neza iby'igihugu ugasanga byo biri kubera tera imbere aziya za iri morise n'igihugu giteye ubwo ni igihugu kingana ngira na province Gitega mugabo gifise umwimbu cimbura inshuro 10 nko Burundi ugasanga production y'isukari ya za iri morise ni nk'inshuro 10 ya sozumu kandi bari ku territoire iringana na province ya Gitega gusa kubera iyo ngena bitenza bagwiza tunga binjira bakahashima bakakora ibikorwa za Botswana zose n'ibihugu biteye igomwe ubuhunyi hari ubwo ro bya Afrika bya Afrika ndetse tubira aho ibihugu biriko birafata umurindi vers l'émergence nibindi bikirimo ubuntu buto bw'injyane bwo kugira iki bw'abanyepolitike bagishaka kugabangana ubuntu gusa babona ko politiki ari tugeza kubeshaho bakibagira kugurura inzira abandi banyagihugu mu gutunganya intwari ibereye secteur privé chanyiki
wariko uravuga
muri ivyo na stade du Rwanda
eh wariko uravuga
n'ivyo rero naho ibihugu byinshi bikunda gupira
eh wari utanze akarorero ka Mo Ibrahim mu mugwiza tunga akomeye yara amenyeye gutanga agashimwe yahereza abategetsi b'ibihugu bya Afrika bakoze ibintu byiza ku byerekeye abanyagihugu bavya ariko agashimwe n'igaherutse gutangwa bivuga iki
yero tugutanga ko ashiramwe icashiramwe ashiramwe kuba warabaye umukuru w'igihugu utubatunganije neza iby'igihugu kandi ukemera gusubirirwa ntukunde bakunde kuguma ku butegetsi ico ni kindi kintu cerekaye a leadership Africa ivyo rero yabikombinye kandi iyo bishize hamwe muri no minsi rero bigize iminsi atamu narakamerita nivyo rero cyerekana yuko ubuvera leadership politique yo muri Africa henshiragwaye yo turiko turabiraba muri ibihukara bingene byifashe ibya politiki by'ubutunzi henshiragwaye kandi ubutunzi kama ari kirenga raba Centrafrique ifite za diama za oru mga arabi njana kibarimu laba za Kongo laba higia za Sud Sudan ni vuku ni jikumi mga mga za chadi sama petroli mga busanga ataki jenda hii wachu mwurundu raibona ya mami nerito kwa rahari nibiki nituwa ningene wiku vila agenda tulari imbiriye wani kiyo uchumengu kilimundiani yuse ni minu vizusubizi nyuma hali kwa rea ili huku vizari kwa vila azani wale kwa nabuka vya ili Morisi vya Botswana hali huku vya kote divari utama kufata umurindi ivyo rero ugabunga ugiye ugasusanga ni organization ikomeye aba investor tanje babikunda bakabiza mu tourism bakagira gute bikipanga neza ivyo rero ni ibintu abategetsi bakuye kumenya yuko uruhara rwaba ari runini ubwo ndugo rutuma finalo manugo gwaruka rubona inzira rubona reference mugabize nk'ahantu usanga igihugu naho tanga isoko rya leta usanga ufutupfuri haye imbere y'abantu bose kandi amategeko yakurikijwe umuntu zosimira gute abantu ko bakunda gukora
ndeka tubandanye
gukora nico kintu cyambe
eh tubandanye tugaruke ku mirongo ya telefone dufise René aduteya kamo René uratwumva
bane batanu
watubwira irindi zina naho amagayo uri
René twale ne mugabe ndi makamba umana ko bwiruko
eh mufise ikibazo cyangwa icyumviro muterera
eh cyambere yari intererano
eh
yakabikiza kubikibazo nshya ndagohereza ko
eh munyarutse
ama ngiye ku ntererano yanje uyu atwara parisome ya natanze cyegeranyo kandi twese dushima tubona kabisa urabona igihugu cy'u Burundi kirimo mu bihe bigoye gifise ifaranga y'u Burundi ataya gaciro abanyagihugu barashonje ama dufise ubutunzi mugabo ubutunzi buri mu zama diama izahabu mugabo ndi bwo ntabise kubwimbura ubu rero ikibabaje ku Burundi tumva ngo haje societe kanaka nguje gucukura ubutare atasoko yabaye icyo ni kintu kibabaje gituma igihugu cyacu cyama gisubira inyuma nk'ibirenga ahandi arazana amasoko bagahijyanwa mugabo uzavuga ngo hasi niwe itegeko n'umukuru w'igihugu ngo yaye societe kanaka atasoko yabaye gasanga ubutunzi bw'igihugu bikobora sesagurika ngo haraguzwe indege izo ndege ukazavuga ngo niherere umukuru w'igihugu wazokumve akitoguruka ukabura ukazisanga iyo ndege ubare ko yavuga yuko reko akoresha nta murengera ngo izokoresha iyo ndege ukazokoresha amahera ukoresha indege itige sinaguruka urumva ko cyari ikintu kibabaje cyane kukindi nacyo igihugu cyacu cy'u Burundi cyari igihugu gito cyari kigoshye gutera imbere dufise imvura ariko ukazuzuza icyo gutangaza ngo usanga ubuhugu imvura igwa amezi abiri atatu mu mwaka
munyarutse munyarutse umwanya uri kuragenda
ego twa dufise iyo mvura usanga kubera mu burimyi muri agriculture élevage iminisiteri nta mahera bayihereza kuko usanga amahera bayashyize muri documentation bayashyize mu bindi bintu bya gisirikare wasanga
mubaze mubaze ikibazo umwanya uri kuragenda
n'icyenda ku ijambo ikibazo cyashyizwe ngomba kubaza ni uyu muntu ajya mbaze wa parisene ko boshwa ko batubwira ko baratumira na leta bakavugana bakicara hamwe bakabereka bakerekana n'iyo leta icyokorwa kugira ngo ubutunzi bw'ubundi buzamuke ifaranga ry'ubundi rizamuke mu nasoko
murakoze mu mwicure Faustin
yego turahora turonka akanya ko kwivugana na bamwe cyane duhuye mu biganiro tukabereka ibitabiri ko birako kigwa tukabitegura tukabavaje tukabijamwo mugabe ikintu tumaze kubona iyo hageze kuja mu ngiro urabona ko abarundi baca banigwa n'inyungu zabo inyungu zabo bicaziba hingirwa sanga bimwe byanditswe mu bitabo twashika ko twerekana ugasanga bicira nk'umwiza nijo hanyuma ikindi gisa kiburana leadership yo kugarukana abantu ku murongo uko burya abantu bose iyo batwagwa hataboneka ingufu zo gushaka kuba 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 kwitegitsura ati mudashitse kuri ibi hari ndongo mushobora guhanuka standard wewe utegeza kumwe iki gitategeza gusha kuri iyi nyirezirita yawe ni iyi icyo bitahorije direzirita imigambi ntivugwa ngo uranditse mu bitabo hataza ngo applicability operationalization icifatira ryo ku bintu biri chiffre wewe kuri secteur tugusaba ibi muri commune tugusaba ibi ibutabishitse ko ntatuzwa washitse ko abantu rero bagaca bashingwa namabanga kubera ababishoboye uravyizoreza ritababaka mugabe ibintu bigwa mu gipfungu gucyo ibitabo bikandikwa mu kubishira mu ngirukamengo nta ntarigere irimwo abantu bacaja mu byabo ikuri bisore gati tuma abantu barabinyungu zabo gusumba izi gihugu
ufatiye
ubona nibi by'ubutare turiko turavuga normaruma yibutare biko buraza mu gihugu haraba standard of transparency uri vya masoko ndetse umuntu akavuga ati ndego ubwo butunzi ubwo butunzi ubwo butare buzuzana ikivalira juste bikagira traceability budgetaire yabona cyo kuvuga bati eh kuva dutanguye kucukura ubutare abimuze traceability budgetaire y'amahera zo angana gutya ingu yabayi kandi azokoresha gutya kugira igihugu kizamuke gutya
reka tubandanye
kuvuga ati izi societe yaronse mu kanywa babo canke ntawuzi ingene byagenze hasoko nyene gitana
byabaye
hanyuma no muri traceability budgetaire ntubibone ushobora kuvuga ati none bizomarika reka tubaze ati ibihugu byinshi bya Afrika bimwe bimwe ubutare buragwira mugabo ibihugu ntibibaho biri
reka tubandanye mufatiye kuri ico cegeranyo cyanyu kizosohoka ejo ni vyegeranyo mwagize imbere yaho nikihe mubona gishasha kiri mu cegeranyo cyanyu gishasha nikihe mufatiye ku vyegeranyo byose mumaze kugira mubona ko ari ikintu biriko birahindura muri uwo mugambi wa nyugu hindura ingendo haba kubanyagihugu n'abanyepolitiki
oyu vraiment je ndiko ndabwe byo by'imigambi iterambere kuva kumuri zingorane za politiki zije ibintu bikorwa byasubiye inyuma ahubwo turiko turaraba ingene tukaza tukakimiriza tukagira nyene kubyo bishobora gusubira bigafata ku ntumbero nk'iyo basi no mu minsi iheze nawe urabona ko birasubira inyuma igihugu kitafite amahera y'investisement afiye igihugu kitakitagiye iby'amadovize bikibuze igihugu iyo migambi iterambere itate ngo ngo ibihari igihugu imigambi yo kurwanya igiturire yari yatanguye itabandanije hari nk'inama yigeze kubera igitega mu 2014 yerekana ingene twategura amategeko neza ingene bya leta byo kubahiriza transparency kaba abantu bagahanwa bimeze neza kuri standard internationale mugabo ivyo ivyavuye muri iyo nama byaciye bibikwa nta hantu hose no kujya kuno no kugira ica bikoze ko urumva imigambi myinshi yaciye byajyanye abantu binuze ibiri mu bindi ikirize politike rero hari ibya politike bihari abantu baje mu biganiro bica bigumwe ngo ni ikindi kintu gisamaje kandi kiremereje urumva rero ivyo rero tuticaye ngo n'imigenda ni Burundi nyene isubire kumera neza igihugu cyubahirize mwarumvise nk'ejo bundi hamanama yakomeza ikubera ino baje kugira ati ngo ntibashobora kubera ino ugasanga biri kubera dina ni vyerekana ko Burundi buriko buratakaza ka kano vera ko kuri kindi gihugu gishobora kwiintegra neza muri ihugu turi kumwe urumva none ahubwo tuvuga ico tuvuga ubu ni conscience rêve de conscience prise de conscience dora pardora y'abanyongo y'igihugu y'abanyagihugu bose n'abanyepolitiki bari ku butegetsi canke opposition tugire une prise de conscience kw'igihugu kitariko kiravasa uko vyategerezwa ntagira uza aravuga ngo ibintu biko birakomera uko bigenda iyo prise de conscience tuza kuyipartaja twese tuti none umwe wese yogira uruhare uruwe kugira tubogore ivyo bintu atawikunze canke ngo abone yuko umengo niwe akunda igihugu wenyene wabibona wenyene twese muri rusange tukagira iyo prise de conscience ni ko igihugu kigira iyo prise de conscience iyo igaca ivukira muri leadership politique responsable kurya ibya Ibrahim akunda kubivuga iyo prise de conscience itabaye ingorane ni byogura kuva mu nzira kurabona nubwo gwaruka naho ari gwishwa vuza gashomeri kago imigambi itari ko iyiyongera investment ngo yongire nubazo hagwa kazi nande ntibikunda bacaje muri njambi za instrumentalisation politique nsanze vuza politique nayo ibari nyungu munye politique nabo nyana kuba bona yuko ubuzima bwiwe ari ukama muri politique abantu badashaka kubona yuko ande urudora politique ubuzima bubaho kubera imigambi kogwa ari myinshi opportunité guhayanwa musa kigwariza ibyo bimaze bitari ko biraza iyo prise de conscience ngo ibe vraiment muri ibyo twagize ngo twavuga tuti ahubwo nk'ikiganiro cyo gusaba nyabona nyabona abantu nibikubita gashi
murakoze yari umutumire wacu Faustin Ndikumana ayoboye ishyirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira abashike ku iterambere rirama. Bitegekanya gusohora iyo raporo ejo ku munsi wa gatatu, icegeranyo cyayo cy'uyu mwaka kugira ngo ibintu byifashe mu Burundi ku bijanye ubutunzi n'iterambere y'abanyagihugu. Turashimiye abaduteze amatwi bose, dushimiye n'abaduteye akamo ku telefone bagashikiriza ibyiyumviro kabaza n'ibibazo. Dusubiye kubifuriza mwese abatwumviriza Noel nziza n'umwaka mwiza, mubandaye kumviriza ibiganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu